Murumva ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika irabandanye ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza ncuti, mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu, itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu nyene, umwaka w'2017, dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloyz Bigirimana kuri mikro, ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga, ibiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi yose ya gatanu. Turabandanya duca hirya no hino ibibazo bijanye n'abakenyezi n'ingene bofashwa mu bijanye n'iterambere ryabo. Ivyigwa byakozwe n'umugambi wo gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi mu mwaka w'2010 bisabwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru mu Burundi, AFJO. Ivyo vyigwa vyerekanye ko abakenyezi babirimizi badahabwa ijambo rikwiye mu bimenyeshamakuru mu gihe aribo nkingi y'amahoro hamwe n'iterambere mu gihugu. AFJO kandi imenyesha ko uwo mukenyezi nyene ariwe afise uruhara runini mu bikorwa byo kurima mu gihugu hagati, kandi uruhara rwiwe mu buzima mu gihugu ni ntangere. Ishirahamwe AFJO gihaye intumbero yo kumenyekanisha no kuvugira umukenyezi nk'uwo. Mutumire dufise kuri uyu munsi wa gatanu n'umukenyezi Agnes Nindorera aheruka gutorwa ngo arongore ishirahamwe AFJO. Turaganira ku byo ishirahamwe AFJO rikora hamwe n'imigambi mishasha afise kugira abakenyezi muri rusange, cyane cyane abirimizi, bahabwa ijambo mu binyamakuru. Agnes Nindorera turi kumwe kuri telefone. Agnes, mwiriwe. Turabashimiye kubona mwitanze mukaduha kanya ku ijwi rya Amerika.
Murakoze gushima.
Yego, murakoze. Reka tudatevye tubasabe, ishirahamwe AFJO mukirishinga rifise intumbero nki?
Ishirahamwe ryashinzwe kugira ngo giteho guharanira agateka k'umukenyezi muri rusangi, ariko cyane cyane agateka k'umukenyezi w'umumenyeshamakuru. Iyo niyo ntumbero ikomeye twayihaye, bisigura ko n'ibikorwa byose bikorwa kugira ngo agateka k'umukenyezi kubahirizwe, hanyuma n'agateka k'umumenyeshamakuru kubahirizwe mu byo akora. Nagira ngire ko nkosora ibyo nje kuvuga. Icyo cigwa cyakozwe kuraba ngo ngene umukenyezi w'umwirimizi ahabwa ijambo mu bimenyeshamakuru, ahubwo ryakozwe kugira barabe uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bimenyeshamakuru no mu bikorwa by'ukumenyesha amakuru. Bisigura rero ko umukenyezi w'umwirimizi tuja kumushikira mu gihe duhagaze ku bikorwa n'ibimenyesha amakuru. Ni ukuvuga mbega muri ibyo bikorwa nimba hariho ikiganiro kanaka cyabaye, abamenyesha amakuru bibutse guhereza akanya uwo mukenyezi nawe ngo ashikirize ibyiyumviro yo bafise, cyangwa ashikirize n'ingorane yo bafise kugira ngo babamenyeshe amakuru babishikirize abafata ingingo, kugira batahure ko hariho ingorane uwo mukenyezi w'umwirimizi afise, abashobore rero no kumutunganiriza.
Ego, tugaruke nk'uko bivuze ku ruhara rw'abakenyezi canke ukuntu muserukiwe mu binyamakuru, mwotubwira ukuntu byifashe ubu cane cane mu Burundi kuko ariho musanzwe mukorera, abakenyezi bafise ibiharo bingana iki mu bimenyeshamakuru?
Ico cigwa nyene muriko muravuga cane cane ni icyakozwe na AFJO ifatanije na CNC, cyerekana yuko umukenyezi mu bimenyeshamakuru afise ibibanza 60%. Murumva ko turi kure cyane ya bya bibanza 30%, abakenyezi bemerewe n'ibwirizwa shingiro.
None ikintu mwoba muri ko murakora mpejeje kuvuga yuko muheruka gutorwa ngo murongo ryo shira hamwe ikintu mwoba mufise mutumbere kugira ivyo biharuro mubihindure mufashe kugira bihinduke n'ibiki
ibintu twemerije gukora cyane cyane muri uku kwezi kwa gatatu ni gushikira abategetsi bamwe bamwe bafise uruhara mu guhereza ikibanza kibereye umumenyesha makuru aho novuga ko ari gushikira abatwara ubushikiranganji ni gushikira kandi abutwara CNC n'uno gushikira umushikiranganji ajejwe ibyo kunganisha abagabo n'abagabo akongera akabajejwe kandi nagateka kumukenyezi abo tubavuye ko dutegekanya kandi gushikira abarongoye ibimenyesha makuru nababwiye ko hanini hari ibimenyesha makuru nka byose bitwagwa n'abantu babagabo kiretse ngira ngo ikimenyesha makuru Renouveau kirongowe n'umukenyezi cyangwa Radio Culture irongowe n'umukenyezi nshatse kuvuga ko nabo babariyo henshi ngo mumenyesha makuru bikomeye nka radio na televiziyo z'igihugu harimo abakenyezi benshi uravya handi mugabo ucuvuga uti none bari hehe bafite ikibanza ikihe mbega abo bari muri za nzego zifata ingingo cange bari hasi aho hejuru nabo bakaba hari abantu b'abagabo urumva icyivuzo cyacu ni uko twoshikira abo bose bafata ingingo kugira babyumve yuko dukeneye kumukenyezi w'umumenyesha makuru ahari arashoboye nka mugenzi we w'umugabo rero mu gihe bariko baragena abaja mu nzego zikomakomeye zifata ingingo ko kwibuka muri ibyo bimenyesha makuru ko hari abakenyezi bashoboye no kuja muri ibyo bibanza abandi two tumbera ndibaza naho atabari muri uku kwezi n'abatwara imigambwe no munsi murazi ibyicaro bikomakomeye bigabanganywa hagati y'imigambwe hanyuma tukavuga tuti igihe batanga inonde z'abantu baja mu bibanza ibi n'ibi hageze ko batanga amazina y'aboja mu nzego zifata ingingo mu bimenyesha makuru n'iyo migambwe yoheze ikaziribuka ko hari abakenyezi naho nyene abakenyezi b'amenyesha makuru bataba bari mu migambwe kubera nabone barajejwe kwisunga ibwirizwa shingiro
no rimwe rimwe abagabo barakunda kuvuga yuko abakenyezi ubwabo nyene haribo bakunda kwikumira ubwo ntivyo babiva kuri ubwo kwikumira ko abakenyezi ku buryo bigaragara ko ari ko badaserukiwe bikwiye
aje nibaza yuko ibyo kenshi ari ugwitwazo igituma avuga ni ugwitwazo nakubwiye abagena muri ibyo bibanza bikomakomeye kenshi usanga ari abantu b'abagabo kenshi usanga ari abakuru b'imigambwe hanyuma ugasanga ntibashyira imbere umukenyezi ahubwo bashyira imbere abagabo bene wabo ego niko umukenyezi murabona afise imirimo myinshi hari aho byoshika kuri uyu cyangwa kuri uriya nk'icyo kibanza akavuga ati jewe ndavye imirimo yanjye ya minsi yose ndavye ingene ndinda guha ikibanza n'umuryango kuko murabona umukenyezi no mu ngo niwe afise uruhara runininya nko mu kurera abana mu kumenya ikiza gutunga urugo no gutunganiriza ababa mu rugo sinzi ingene bivuga mu rurimi rw'ikirundi mugabo muriko muratahura hajya muhira umukenyezi niwe araba ko basumye bikwiye niwe araba ko batetse ibikwira abantu bose bari mu nzu niwe araba mbere n'ingene ubwo bubasha bafise babukoresha kugira batunganirize mu rugo urumva nk'ibi ibyo biramuhamagara gusumba uko bihamagara umucanje wiwe bigasigura rero ko rimwe rimwe joshika akagira uwikumira mugabo nabo turabafata mu mugongo tukabwira tuti nyabuna ni mushikire umutware wanyu aho mukora muri kimenyesha makuru kinaka mu musigurire yuko nawe ni ukumva ko ibyo bintu biguhamagara mugabo nibice bituma ukumirwa iyo hageze ikibanza gifata ingingo cyangwa iyo hageze mbere nuko umukenyezi bumuhereza ijambo muri ibyo bimenyesha makuru uko nacone ni ikintu twaravye usanga kenshi na kenshi amenyesha makuru ntibashoka biyumvira kurondera abakenyezi bashobora kandi abo bari muri domene zose mu mpande zose niko nuvuga haba mu bya politiki haba mu by'ubutunzi haba mu bijyanye na social bisigura ko babarondeye ntiwo babura niwo kwama bavuga ngo twasanze bose ngo bikumira ngatamwanya bafise ukuja gukora ibyo bintu hanyuma icyo navuga kindi gikomeye tuzokora nuko turondera urutonde rw'abakenyezi bose bashoboye mu mpande zose kugira tubishikirize ibimenyesha makuru bamenye bati hari abakenyezi bashoboye gushikiriza ibyiyumviro muri politiki hari abakenyezi bashoboye gushikiriza ibyiyumviro mu by'ubutunzi cyangwa mu byerekeye iby'imibano
ego AFJ ni shirahamwe ry'abakenyezi babamenyesha makuru kandi rirongowe na mwebwe nyene abanyagihugu bo hagati cyane cyane abakenyezi babirimizi mwebwe nk'abakenyezi mwagize amahigwe yo kumenya gutera kamo cyangwa kuvugira ku maradiyo ibintu mwifuza gukora kugira abo bakenyezi mubakure mu bukene mubashikane ku iterambere ni ikihe mukoresheje amaradiyo
icyo twemereje gukora kandi tuzokora nababwiye icyo cyo guhimiriza abatwara ibimenyesha makuru amaradiyo kugira ngo misi yose iyo barungitse abamenyesha makuru kurondera amakuru mu gihugu hagati bumve ko na wa mukenyezi w'umwirimizi ashobora kuba afise ingorane yoshikiriza kiretse n'ibyo ko atoshikiriza ingorane gusa ashobora no guterera ibyiyumviro mu buryo bwo izo ngorane zotoregwa umuti mubuze muti bave mu bukene ubukene ni ikibazo gikomeye mugabo kandi kiri mu gihugu kigaca kigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese n'umukenyezi w'umwirimizi cyane cyane iyo hageze yuko uwo mukenyezi yumva yuko akeneye gutunganiriza abo mu rugo gutwara umwana kwa muganga gutwara umwana mu ishuri kumufungurira bikwiye kugira ngo ntazingame kuko murumva urwo ruhara rukomeye ruhagaze ku mukenyezi kubera imiryango niyo niyo soko ry'iterambere imiryango idateye imbere ngo abana baje mu ishuri ugwa yavugwe hanyuma no muhira baronke ibyo bafungurira bikwiye murumva yuko hoba hariho ingorane ku byerekeye iterambere nshaka rero kuvuga yuko uwo mukenyezi umenyesha makuru iyo agiye mu gihugu kurondera amakuru yomushikira na wene nuko guhimiriza rero tuzobibandanya kubwira icyo kintu gishikweko yuko ashobora kuba adafise umwanya bagatahura yuko ashobora kumusanga muhira atamusanze muhira akamusanga no ku kipfi kuko umukenyezi arashobora gukubita isuka yongera ariko aravuga nk'uku turiko turavugana muri iki kiringo
ego murakoze ikiganiro ni muri sanga ikiganiro ku minsi ya gatanu twahariye abakenyezi ni ikiganiro kandi duhana karyo abanywanyi bari ko baradukurikira bakubaza ibibazo umutumire cyanke kumwunganira kuri telefone turafise umunywanyi wa mbere Ildefonse mwiriwe Ildefonse muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
nangine ndi mu mujyi wa Kigali dusabye n'igitekerezo cyawe siko mbibona
yego
urebye rero abadamu cyangwa se abategarugori hano mu Rwanda ntabwo mvuga ko biri mu ijambo ahubwo mbona ari bo baryiyemo kuko amategeko abaha amahirwe angana nk'ay'abagabo
aho ni mu Rwanda
eh no mu myanya usanga ari bo benshi kurusha abagabo ariko mu byukuri uretse abo baba bafitiye myanya nyine y'inzego iziyoboye igihugu cyase abayoboye ibigo runaka bo bagomba kuyatanga kuko biba itegeko ribategeka kuyatanga kereka batayatwe ku bundi babategetse kuyatanga bo baravuga ni kimwe imenyi rero bo batari banajya no muri iyo myanya tugisanzwe tutarabumvaga aho rero ujya kubona ukuntu umunyamakuru araje ashaka amakuru kubera impamvu iri nk'abantu wenda nk'ijana ujya kubona ukuntu umugore aciye ku ruhande aciyeho ugasigara muri abagabo gusa mbese ukagira ngo se mwumva aho ari gutanga amakuru hari ikintu kigoye nyamara iyo bigiye mu bindi by'imibanire ubona bagaragara cyane ariko rwose ikintu cyitwa gutanga ibitekerezo kandi nawe umunyamakuru birebere kuri iyi poste mwashyize abagore bariho n'imbarwa sinzi ukuntu rero biyumva ariko rwose hano bafite amahirwe menshi nta wakumira buri kimwe cyose usanga kingana uko kigenewe umugabo ni nako kigenewe umugore ariko rero icyo kubaho rwose ngo biyima ijambo ibyo sinagihamya ahubwo nibo baryiyima
ego murakoze reka tuhe akanya madame Agnes Nindorera agira ica kwishuye naho uri mu Rwanda nibaze uko u Rwanda tacu rutandukanye ko kininiya n'u Burundi Agnes arico mubwira
jewe cyane mubwira nibaza yuko biragoye kucimvira nk'icyo kuvuga ngo abakenyezi ngo bari iyi mijambo mbega afatiye kuki afatiye ku byo yiyumvira cyangwa iyo bafatiye nko kucigwa cyakoze wumva noneho abanyikenyezi b'i Rwanda basite n'amahirwe yuko amategeko abaha iyi myanya imwe n'abagabo ariko je mvuga nti nk'icyo ni kintu noronka kininda kivuga ko mugihe avuga ngo abakenyezi nibo biyimije jambo adafatiye nko kucigwa yoba yarakoze kivuga kiti twafatiye kubangana uku hanyuma kuri abo bangana uku twasanze harimo abangana igitigiri kiniki biyimye biyemerera bo nyene ko biyimye jambo biragoye kuko uku abagabo bama bashaka kwishira imbere usanga bafata bakabivuga nk'uko mugatashingiro bifise ambabarire sinshatse gutata mugabo ndiko mvuga nti mugihe umuntu yemeza ibintu nk'ibyo nuko ngira ngo bafise ishingiro haba nk'icigwa cyo cyarabaye kigaragaza by'ukuri ko mu ruhara cyangwa mu mpande kanaka abakenyezi biyimijambo n'ahandi abantu bayivuga uko none abandi bakabifatira ko kugire baronke n'ingene bakumira noneho umukenyezi
ego reka tutarajya ku wundi munywanyi wa kabiri ndababaze aha ku ijwi rya Amerika nk'ubu turi mu kiganiro cy'abakenyezi ariko turaraba abakenyezi bashobora kuvuga kugira baze nabone barashikiriza ibyiyumviro byabo turamaze kubona yuko bigaragara yuko abakenyezi n'ibibazo bijyanye nabo tuba turi ko turavuga batitaho no kudutelefona cyangwa ngo baduhe nimero zabo za telefone iki nacyo kivuga ku iki
ibyo bintu numva binwengeje kubera umwana telefonyeje murambwira ko mwifuza ku mijambo muri iki kiganiro rero narabagoye nashatse kuvuga nti ni kuraba abo mushaka ni bande abo mushaka ko batelefona ni bande mbega uburyo bafise bwo kubatelefona n'ubuhe mbega iki kiringo iki kiganiro kiri cyo kiraba abo mushaka barafise akanya kugira ngo ibyo byose ni ibintu umuntu yofatira ko kugira atahure by'ukuri ko babatelefone cyangwa ko batabatelefone icyo ni cya mbere cya kabiri yendi ko ndiyumvira nk'ubu umukenyezi w'umwirimizi nka kumwe mwamye mubivuga ahagaze hehe umwanya wiwe ariko awukoresha gute bisigura ko nko mugihe yaba adafite iyo telefone cyangwa ubwo buryo mwebwe mukoresha kugira mumenyeshe ikiganiro cyanyu nuko mwifuza ko abifuza kugifatamo ijambo wa telefona mbega abakenyezi babifise ko babishikira ni bangahe mwambwiye ko mubikoresha uburyo bwa Facebook na WhatsApp abakenyezi baja kuri internet bakaja kuri Facebook na WhatsApp ni bangahe si benshi bisigura ko rero murinda kuraba iki kiganiro cyanyu ko gishikira rero na wa mukenyezi abayabaye wa mukenyezi ari hagati mu gihugu wa mukenyezi atafise uburyo cyangwa n'ububasha n'ubumenyi bwo gukoresha ubuhinga bushasha nashaka nsuke mwamazi gatonye kugire mutahure ko bitoroshe
ego turafise undi munywanyi kuri telefone duhaye imana mwiriwe
yewe neza
muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ego numvise no mutse mwibanze cyane cyane ku mukenyezi mirime ubona we mutubwa numvise ari aravuga ibintu bya telefone none umukenyezi w'imirime zikonzi mwese mubize a telefone imugora kuronka nagiranda mubaze yuko bato abo bafise babuze ibinyamakuru amaradiyo n'ibiki kubogwiza uburyo bakaze baradushikira uwo muto muto wese aho yibereye ku kivi bakamusanga kuko ugiye kuraba ibyo bya Facebook internet n'ibindi n'abakenyezi bakeya usanga babikoresha nk'umwirimizi wewe ibyo bimubwiye nta n'ibyabaza rero cyo usanga ngiyo muri ko muratohoza amakuru mucamushikira bajya bonye n'umusanga bari ku mu masoko mu busantere bukomakomeye ariko ugasanga umukenyezi mwirimizi we ntigera ronka ikintu na kimwe yigera vuga ugasanga ibyo bavuze byose yabyumvise bivuga nti nta zino byakuhuka
ego madame Agnesi abakenyezi mwirimizi ngo musabwa kubasanga ku kivi mwo bivuza mwo bivuga kwiki
cewe nayibabwiye ko lijya shiramwe ntwara ibyo ibikora gute nababwiye ko duhimiriza abatwara ibimenyesha makuru ko bashiramwe kwitwararika umukenyezi mwirimizi mukenyezi muto muto ari hariya mu gihugu hagati ngira ngo umugani w'ubu aje kubivuga ibya Facebook bya internet atazi izo ari izo bya WhatsApp atazi izo ari byo ni telefone ngira ngo atayafise mugabo umuntu yoraba abo bakenyezi kenshi barakurikirana amaradiyo mugabo kubera bakurikirana amaradiyo rero usanga bafise ivyiyumviro boshikiriza navuga ni abo kwari bimenyesha makuru bitwararitse ko uwo nabakeneye guhabwa ijambo no gushikiriza ijambo tubahimiriza tuti iyo murungitse abamenyesha makuru banyu hariya mu gihugu hagati nibashikire n'uwo mukenyezi bumve ijyagona bumve ingorane ziwe baze bazishikirize mu maradiyo ngira ngo n'abatware bahave bazumve bashobore kurondera inzira zo kubatunganiriza ibyo nari namaze kubivuga ndabisubiyemo
ego turafise undi munywanyi kuri telefone nduwimana mwiriwe nduwimana mwiriwe
ego ndabumva ndabumva
ego muri hehe mwifuza gushikiriza iki
ego cyane mu gisagara cya Bujumbura
ego gira ko
ego na kirenshikize cyuzo cyato cyawa kenyo cyo yokuratumbita ikiganiro Sibose bafise amatelefone ahubwo mwoza murata nko ku makomine mu mukagesha ibiganiro abakenyezi bose bakacumbiraho kubera dufate nko mu misozi nk'abantu benshi b'abakenyezi bafise amatelefone bumva babivuga n'abakifise nk'ino mu gisagara nta telefona abajumbuko nyene wumva ntibararonka uburyo bukwiye bwo kumviriza ikiganiro mwaza marashika mwuko kumakomi ni mwumutumba mkagiri kisho igani rovesi mkabishombi yaho chini yonu ndoya ya nojena rovesi sakwe
ego urakoze reka cyenda kunganira kuri ico kibazo cawe nda mubazo mutumire Agnes Nindorera ko muri abakenyezi mukamwariza umwuga wo kumenyesha makuru nta kumuntu mwoja hamwe mukagira nk'iryo shira hamwe ryanyu mukaza muragenda mu gihugu hagati mugirisha ibiganiro kugatwe kanyu mutarinze kuca ku binyamakuru musanzwe mukoreramo
ico ni kimwe kandi bisanzwe bikogwa mugabo nakubwiye ko icyo kibazo gihamagara abantu bose cyane cyane aba twari bimenyesha makuru nagenda kwa Karorero uri kutubwira FJ naje nyana kubwira Voix de l'Amérique iyo radio yanyu ndazi ko ifise ngaha anyi abo mukorana jewe byarigeze kuba nkorana niyo radio narashika mu gihugu hagati ngashikira n'uwo mukenyezi adafisi radio adafisi telefone muganga musanga ahari haba muhira haba kukivi ashoboye rero kugira icyo ashikiriza tukagishikiriza nashaka rero mvuge nti bajya bamenyesha makuru basanzwe bakorana namwebwe muri iki kiringo ni mwebwe mwobabwira muti nyabuna mu byo mukora mu byo mudushikiriza ze muraha ikibanza umukenyezi cyane cyane uwo mukenyezi w'umwirimizi twebwe rero hara ari ama programme mugabo yakozwe muri kahise ajanye no guhereza ijambo abantu bose abakenyezi bose aho rero byarashitse bigakogwa gucyo bagashikira umukozi w'umwirimizi umukenyezi w'umwirimizi umukenyezi w'umudandaza muto muto kuko urumva na wene mu byabariko arakora bariko arasahiriza igihugu arasahiriza iterambere ry'igihugu ariko rero navuga nti imiti ikora ikoranye nimurabe cyane cyane AFJ ngo niyo iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bamenyesha makuru kuko urumva bajejwe agateka k'umukenyezi w'umumenyesha makuru n'agateka k'umukenyezi bisigura ko hari ibikorwa dukora mu guhimiriza abandi bafise uruhara mu kuzamura umukenyezi mu kumuhereza ikibanza kwiye mu gihugu no mu nzego
Ego reka tabamenyesha yuko gaha ku ijwi rya Amerika umunsi wa gatanu nico gituma twawuhariye umunsi w'abakenyezi kandi amakuru dushikira birumvikane ko ibiganiro dushikiriza ku bakenyezi biriko biragira ingaruka nziza cyane cyane ku iterambere ry'uwo mukenyezi nyene w'umwirimizi ikiganiro ni muri isanga uru munsi wa gatanu ni ikiganiro cy'umukenyezi umutumire wacu ni Agnes Nindorera arongoye shirahamwe ry'abakenyezi bamesha makuru AFJ turafise Blaise kuri telefone Blaise mwiriwe turamukenye Blaise uratwumva
ndabumva
ego murihe mwifuza gushikiriza iki
turi Bujumbura
ego
kubijanye n'iby'abakenyezi nukuri abakenyezi ntangorane twe tubona turabashima kwa kweli
mubashima gute Blaise bira tugoye telefone yiwe iracitse ariko ikiganiro muri sanga kirabandanya turafise irakoze kandi kuri telefone irakoze mwiriwe
mwiriwe munyamakuru
yego muri he mwifuza gushikiriza iki
je nifuza ko ndi muri South Africa
ego me mwifuza gushikiriza iki
nagomba kubaza umudamu atwara AFJ ko ibyo bashyikiriza bibarona ku makuru y'abadamu cyane ku makuru y'abantu hanyumirasi amagira kabiri nagomba nababaza ingene danye bakorana gute n'aba banyamakuru bari hanze y'i Burundi batari hagati mu gihugu cyane Bujumbura ibyo tutwanye twarutwa nagomba kubaza murakoze
ego ya bumvise Agnes mu mwishure
kibazo yuko twoba duhagarara ku makuru ya bose ku makuru y'abakenyezi murumva ko atatahuye ngira ngo ibikorwa ishyirahamwe ntwara rijejwe navuze ko rijejwe guteza imbere agateka k'umukenyezi muri rusange n'agateka k'umukenyezi w'umumenyesha makuru aho rero navuze ko ibyo dukora byose bifite ishingiro kuri ibyo hanyuma tukaraba tuti mbega ingorane yoba ifiswe mu mugwi w'abakenyezi hamwe bose n'izihe twetwe zikora kwiki mbega ingorane umumenyesha makuru w'umukenyezi afise nizihe twetwe zikora kwiki navuze mu ntango imigambi mwimwe dufise zijana hiyo mugabo nagire mvuge ku kibazo cha kabiri abaje ati mbe none abamenyesha makuru batari mu Burundi bobo mukorana gute je nagira ndamubwire yuko umugwi ntwara utwara amenyesha makuru binjiye muri iryo shirahamwe kugira ngo baje hamwe n'abandi abateze abateze imbere agateka k'umukenyezi n'agateka k'umenyesha makuru hanyuma abamenyesha makuru bo hanze ingene twokorana n'utanga akarorero ni nk'uku uyu wo muri VOA ya telefone turiko turakorana n'uku nyene kugire ngo nsubire mvuge uburyo tubona abuteza imbere agateka k'umukenyezi w'i Burundi n'umumenyesha makuru nashaka mvuge rero mfatiye kuri iki turabye nk'ikintu gikomeye kizobishingiro ngira ngo mu bizohinduka mu Burundi ibizotera imbere novuga akarorero k'ibiganiro biri mu gihugu hagati na bijya bibera hanze twebwe tuvuga tuti umukenyezi nahagwe ikibanza na ronka icicaro kuri irya meza abandi bazoba bicaye ko kugira ngo bashikirize imyitwarariko bafise bongere bashikirize n'ibyiyumviro by'uburyo ibyo bintu byotorerwa inyishu urumva ni gutyo dukora n'umumenyesha makuru iyo bari nyuma y'igihugu ngira ngo kubera yagize ingorane muri iki kiringo cy'iminsi iri imbere iheze nawene urumva ngira ngo yoronka uburyo bwo gushikiriza icyiyumviro ku byerekeye n'agateka k'umukenyezi be n'agateka k'umumenyesha makuru mu gihe ibyo biganiro biba biri ko biraba nagira ntanga akarorero yuko nko mu bibera hagati mu gihugu baratumiye ishyirahamwe AFJO mu gihe bari bahamagaye mu gihe w'abakenyezi hanyuma AFJO yarashitseho irashikiriza ibyiyumviro ku buryo ibona ingorane z'u Burundi zotoregwa umuti n'uburyo agateka k'umukenyezi n'umenyesha makuru poza akagatera imbere.
Urakoze madame Agnes Nindorera. Ikiganiro muri sanga kirabandanya reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirira amategatoya
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika kiganiro ni muri sanga umutumire ni Agnes Nindorera arongoye ishiramwe ry'abakenyezi b'amenyesha makuru AFJO turiko turaganira ku ruhara rw'ibinyamakuru mwiterambere y'umukenyezi turafite Nkeshimana kuri telefone. Nkeshimana mwiriwe
millionaire
muhagaze
gucumbura
yego mushikirize icyumviro cyangwa ikibazo mufise
yego nanguye gushimira umutumire matumiye.
Yego.
Nego kuba dikibazo bwa mbere ikereke bona ico gi cyo bintu yakoze cyo cigwa. Ico cigwa yakoze ndibaza ko yisonga indi cigwa teze aba imbere yacu. Ndega basanze ibiharuro byaramanutse cyangwa byaraduze. Se kibyaduze cyangwa kubera kibyamanutse. Ndiko twa iyo ariko aratubwira ibintu by'iterambere ry'umukenyezi cyane cyane kumenyesha makuru twisunga cyane cyane icyo bita amaradiyo. Amaradiyo menshi prema yavuga ibyerekeye abakenyezi menshi ntakivuga. Ubu hari iradiyo imwe y'igihugu nayo ifise agenda irishyarije cyane. Hanyuma ibindi bimenyesha makuru by'amaradiyo na Sode Radio Chrétienne Antis Dosora Kare amenyesha makuru bararonka abanyagihugu batoya bararonka amakuru ari nk'abagiye bagore bakubise mu barabara basi ibyabo bararira bakasuka ku maradiyo barivura o nivo nyene ndetse mose bakazigabanura canke abo biciye abagabo bakarira canke bakajya bikaba cisanzura kuri mikro ariko ubu ntabikiba. Hari ikintu cyerekeye kuba defamerite kubyerekeye ibimenyeshamakuru yabipfutse mugabo imwe imwe ari byo naje nemeye uratse nk'amaradiyo baturiye y'amaradiyo yari yaraforomye defamerite umenya gute ku bantu bagize kuri matirite niniya utubona nk'umudamu cyangwa nk'umukobwa afite apprentissage ataragira mariage uzoshobora ati kuwo muntu afite productivité nini ya parapo y'umuntu agize mariage apprentissage kuko uwo muntu adokora ari muri te kuko iyo fete yo kupersevera muri iyo serva isa litere yiwe ahisora igarukira kandi arashimiye.
Urakoze umutumire ya bumvisanye sinindorera tubasabe mu mwishure.
Sinzi ko musubiriramo ikibazo cya mbere yavuze ngo mbe ngo ni kubera iki ngo ucigwa ngo nakoze navuze ko atacigwa nakoze tewe
yego yavuze ngira iko avuga ko kirya cigwa twari twatanguriye ko ngo muravye bitigire byaramanutse ngo canke byaraduze ngo nimba byaramanutse ngo byatewe niki nimba byaraduze naho byatewe niki
hariho icigwa cyakozwe cerekana yuko uruhara rw'umukenyezi rwakorotse cyaje kuvuga bigaragara mu bitigiri navuze kubyerekeye uruhara rw'umukenyezi w'umenyesha makuru ko gushika ubuturabye abari mu nzego no mu bibanza byo gufata ingingo naho ni kibanza kitabereye kuko ntikinashikira igitegekanijwe na constitution ni bitandatu hanyuma bitandatu kwijana kandi ibwirizwa shingiro ryoryo rishinga 60%. Ibituma nibaza ko biva ku bintu byinshi ingorane igihugu gishobora kuba kirimo ingene ibintu biguma bihendagurika ariko cyane cyane nuvuga kugushaka kw'abategetsi yuko ibyo bitigira ibyo bitekanijwe mu mwibwirizwa shingiro byoshikwako bakabigerageza kubigira kugira ngo bakurikize iryo bwirizwa shingiro cyaje kuvuga ku bakenyezi muri rusange mugabo mvuga rero cyane cyane no mu nzego zifata ingingo cyane cyane mu bimenyesha makuru bya leta kuko nshatse kuvuga muri RTNB nshatse kuvuga radio televiziyo y'igihugu nshatse kuvuga nka Renouveau ko ni igihugu nshatse kuvuga uburongozi bukuru bw'ibimenyesha makuru aribwo iyo Renouveau ikukira nshatse kuvuga ubumwe kuko aho abagenwa n'umukuru w'igihugu kubera murumba yuko ari imenyesha makuru bya leta aho twotera akamo umukuru w'igihugu kugira ngo azehore yibuka ko hari abo bakenyezi bashoboye bafite ubumenyi kandi bofata boja muri ibyo bibanza byo gufata ingingo mu bimenyesha makuru hanyuma ku rundi ruhara ibindi bimenyesha makuru biriho aho naho ne twotera akamo ababitwara kugira ngo batahure yuko n'abakenyezi boshobora kuja muri izo nzego navuze yuko radio Christie itwagwa n'umukenyezi nkaho ikintu gikomeye twoshima ko cyakozwe ariko ngira ngo umuntu yosubira akamanuka hasi akaraba ati mbe mu zindi nzego zozo zifata ingingo cyane cyane ku buryo amakuru ashikirizwa hoho abakenyezi bafite uruhara runganiki bisigura ko twera ko kamo kuraho bose batwara bagenga ibyo bimenyesha makuru kugira baze baribuka yuko mu migwi y'abamenyesha makuru hajamwe abakenyezi yuko mu migwi y'abafata ingingo muri ibyo bimenyesha makuru naho ne hoza harajamwo abakenyezi hanyuma bagafuma bafatira kuri rujya rugero ibwirwa shingiro yashinze sinzi ko hari ikibazo kinini n'abantishuye
yavuze ku binyamakuru bisa nuko byagabanutse bivanye n'igihe Uburundi buhitiyemwo ko ari byo byari ko nafasha muri uwo mugambi wo guteza imbere abakenyezi bikaba byaranagabanutse byo mubivuga kwiki
icyo novuga n'ukuri ibyabaye birazwi ko bimenyesha amakuru byahungabanye ko bamenyesha amakuru bamwe bamwe bahunze bikaba byaragize uruhara muri ibyo bitigiri byamanutse hanyuma aho naho murumva ni ikibazo kirengeye ama asosiasiyo nk'iyo iryo shyirahamwe ry'abakenyezi mugabo n'ikibazo gishobora kizotorega inyishu tugeze muri icyo gihe cy'ibiganiro ngira ngo bazoheza bakaraba n'icyo kibazo kijyanye gushikiriza amakuru kijyanye n'abamenyesha amakuru kijyanye n'umutekano w'ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru aha rero navuga yuko atanyishu itomoye notanga kuko biri muri kazoza iyo tuja mu biganiro bizoronderera inyishu ibibazo byose by'u Burundi.
Urakoze, turafise Augustino kuri telefone. Augustin, mwiriwe. Yego, muhagaze he, mushikirize icyumviro cyangwa ikibazo?
Yego, je ndi mu Kirundo mu Burundi mu komune Gitobe.
Yego.
Yego, urumva jewe sanze ndi no mu gihugu hagati, urumva bo bavuga bari no mu bisagara, ariko jewe nkaho merereye ndabye si ikibazo mfise, ariko n'icyumviro noterera. Yego, jewe ndabye nkino mu gihugu hagati nk'abakenyezi baragira ingorane cyane, ariko ibintu by'itangazamakuru hari niwe wabaza ati uramaze kubona umumenyesha makuru ntabwiye ko amaze no kumubona. Ni ukuvuga rero twe mu Burundi wacu turacyari inyuma cyane. Icyo mbona ibinyamakuru byari bikwiye kugwira, kandi n'abakenyezi bakashyira mu nzego zifata ingingo, kuko urabye nk'umuryango barahasengekanira, kandi niwo bazi ingene imiryango ishobora gutungana. Ndetse urabye ibyakiye mu Burundi urabona yuko byadusesereje cyane, urwaruka rwarahonewe kubera iki? Ababyeyi umengo nta jambo bagifise. Iyo bashyiramo abakenyezi rero mu nzego zifata ingingo, je nibaza ko byokoroha n'igihugu cyotera imbere, kuko kenshi urabye mu miryango abakenyezi arateza imbere imiryango, iyo byanse ku mukenyezi urugo urabona ko rucari uhungabana. Jewe ku cyumviro cyanje nosaba ababijejwe haba mu bitangazamakuru cyane se mu nzego zifata ijambo rikomeye ko boshyiramo abakenyezi kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Igicumviro cyanje cyane cyo murakoze.
Ego mehema dame anyesi Augusta sanu bashigikiye hari ico mwunganira
n'ukuri ndashimye cyane kubyumviro Augusta ashikirije, urumva warashigikiye yuko umukenyezi ari intambwe ari inshingi y'iterambere. Rero kwavuga kwabishima haba mu ngo akavuga atahubwo no mu gihugu ngira bo bashirayo ku rugero rubereye abakenyezi bugira icyo bafashije kugira n'ingorane z'ubumwe zigende ziragabanuka. Aho n'ukuri jewe ni umushimira gose, aho ameze nk'uwushikiriye icyumviro abakenyezi benshi bafite uno munsi Burundi nahagi wacu muri AFJO iyo bavuze bijya by'ukugira urunganwe kubashinga nta ku bagabo no ku bakenyezi bisigura yuko twebwe uno munsi duhagaze kuri kirya gitigiri cha 30%, ahubwo twifuza abaduze bishike no kuri 50%, cyane banarenze kubera abakenyezi buriya 50% y'abarundi.
Egome ndababaze mu mutowe vuba kurongora AFJO mu korana gute n'inzego z'ubutegetsi?
Nababwiye jewe natowe itariki zine z'ukwezi kwa kabiri, ndumva haracyari kare, turacyari ko turatunganya turaba ngene twokora ibi, nabo twobikorana, nabo twoshikiriza amajambo. Nabwiye ko nk'umuri ku kwezi kwa gatatu twimirije kuraba abategetsi bari mu nzego ziraba ibyerekeye cyane cyane umumenyeshamakuru, umukenyezi w'umumenyeshamakuru be n'abakenyezi muri rusange. Aho rero urumva n'intambwe kugenda kuganira nabo kugira ngo tubabwire imyitwarariko dufite, hanyuma tubasabe ko ari cyo bashobora kugira abo dufasha kugira ngo iyo myitwarariko igabanuke, haba iyiri mu bamenyeshamakuru, haba iyiri mu bakenyezi b'abarundikazi.
Hari urugendo mwamwifuza kuzogira kumbure hagati mu gihugu hagati kubonana n'abakenyezi babirimiza?
Abo ariho ubundi buryo tubikorana nabo dusangira ngira ngo ibikorwa bimwe bimwe bishigikiwe. Aho niho rero tuzoheza tugashikira umukenyezi, simvuze umwirimizi gusa, mvuze umukenyezi atari aba baba mu bisagara, atari aba bize amashuri bakora mu nzego zitandukanye. Mugabo uriya mukenyezi badakunda gushikira, mugabo nawe afise icyo ashikiriza cyangwa afite imyitwarariko iyo dushikiriza. Ubwo rugendo rero mu gihugu ruzogirwa n'akazi twahora tujayo, tuzosubira rero tubihe intumbero turabe ingene izo ngendo zizogirwa. Mugwa muri iki kiringo ni rugendo rwo gushikira abategetsi, ama abategetsi nabo nka bose murabizi bari mu gisagara cha Bujumbura. Mugabo si ukuvuga ko batazi imyitwarariko y'abakenyezi bari hariya, nariko ndavuga mu gihugu hagati abakenyezi twamwe tuvuga badashikira za interinete, badashikira amaradiyo, badashikira, kuko nabo turakeneye kumva ibyiyumviro byabo, turakeneye kumva imyitwarariko yabo kugira turabe ingene twokorana n'abandi baba abategetsi cyangwa izindi nzego kugira turabe ingene butunganirizwa mu myitwarariko bafite.
Mbega nyine tugarutse kuri icyo kibazo cy'uburyo buke bw'abakenyezi mu gihugu hagati, hari wavuze yuko batagira amatelefone n'ibiki, kandi namwe mwabigarutse ko icyo mwibaza yuko hari icyo umuntu yokivugira kugira abashobore kuronka ubwo buryo, cyanke mufise ubundi buryo mushobora gukorana nabo?
Jewe icyo sindagihagarara ko cyane, kuko kuvuga ko udafite itelefone atacu amaze. Igikomeye ni nje byo gutunganya uburyo bwo kumushikira. Ibyo navyo navuze nti nkamwebwe iyo muba mutakorera kuri telefone muri iki kiganiro, ndumva ko ariko havuga abagabo gusa, sindumva umukenyezi n'umwe ariko aravuga muri kiganiro keretse jewe ngira ngo kubera ubwo buryo ndabufise. Bisigura yuko mu myitwarariko ibimenyeshamakuru byoza biragira ni ukurondera ingene abamenyeshamakuru bakorana, bakorera gusa mu gisagara bashika no mu gihugu hagati, kugire ngo bashikire wa mukenyezi nawe bamuhe ijambo avuge asigure imyitwararika afise, atange n'imbere n'ibyiyumvira afise ku buryo iyo myitwarariko yohera, kuko urumva ntiyosiga inyuma umukenyezi wo mu gihugu hagati, kandi mbere ni nabo hanini babaye nk'iri y'iterambere. Kuko nababwiye yuko turabye nko mu byo kurima abakenyezi nibo bafite uruhara runini, mugabo murabizi yuko nk'abo bakenyezi twebwice ni umwitwarariko dufite, nk'abo bakenyezi no munsi badafite uburenganzira bwo kuronka amasi yo kurima. kubera iki ko yaje akibazo cyo gutorana nk'ibyo nibirinda gukogwa mugabo bidakogwa na n'ubu mu gwindongoye wamenyesha makuru w'abakenyezi kuko birinda guca mu nzira bica mu nzira z'uguhimiriza bica mu nzira yuko ngira ngo nk'umukenyezi yagize amahirwe akaba yaratowe kuba umushingamateka agenda agashyikiriza nk'itegeko ryofatirwa ko kugira ngo iyo ngorane uwo mwitwarariko w'umukenyezi aronka uburenganzira bwo kugira isi waronka harima yimbure yitunganirize arutwa shore gutunga umuryango wiwe atunga umuryango wiwe murumva hari ingorane nyinshi zinashikira n'uwo mukenyezi w'umwirimizi mugabo bisaba ibikogwa bikoregwa henshi atari gusa ibikoregwa hagi wacu kuko kumuha ijambo umukimenyesha makuru ntibiza bizana inyishu kuri icyo kibazo mvuze yuko abakenyezi badatorana ntibashoboreye kuronka amasi ngo bashobore kuyakoresha kugira biteze imbere.
Ego turetse uko guha ijambo abakenyezi hari iyindi migambi kumbure iri haruhande y'ibyo mukora byo kumenyesha amakuru mwaba mufashisha abanyagihugu canke izindi mfashanyo?
Oya nababwiye kiretse ibyo zo guhereza ijambo umukenyezi muto muto w'umwirimizi mu bimenyeshwa n'amaradiyo hariho n'ibindi bikorwa narabwiye byo guhimiriza abategetsi guhimiriza n'abakenyezi bo nyene kugira imyitwarariko imwe iveho hanyuma ibyo kuvuga ngo gufasha ukundi gusha kiretse ngiranga ari biteguwe bigahabwa intumbero kandi bikaronka n'ababishigikira nk'icyo kibazo cyo kurondera ngira ngo abakenyezi boserukira abandi muri abo babirimizi bakaronka ngira ngo nk'ubwo buryo turiko turakoresha muri iki kiringo nshatse kuvuga amatelefone cyangwa amaradiyo ari nk'igikorwa cyateguwe kigatunganywa kigahabwa intumbero kikongera kikaronka abagishyigikira kuko ibyo muvuga biri mu gihugu biri no mu mashyirahamwe nicyo umuntu yoraba ingene gishobora gushoboka kugira ngo n'imiburiburi minsi yose ntihame ariko harashobora abagabo gusa kubera bobo n'iyo uwo mukenyezi yarimye bakimbura hari naho umugabo avuga ati shora umufuko w'ikawa cyangwa shora umufuko w'ibiharage agashagaruka yiguriye agatelefone mugaya ntiyibuke ko n'umukenyezi we yaba agakeneye ibyo murumva n'ibintu bitoroshe mugabo umuntu ashobora kubyumvira agatunganya igikorwa akaraba ingene ibyo bintu bishoboka.
Ego dusabe muri studio batumirire amate gato y'ubwira kandi
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika ni kiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu kikaba gihariwe abakenyezi. Umutumire ni Agnes Nindorera arongoye ishyirahamwe AFJO ry'abakenyezi b'abamenyesha makuru. Agnes, ndababazi icyizere mufise imbere mubona hameze gute ko muheruka kugenywa icifuzo canke icizere mufise yuko ibikorwa byanyu bigiye gushika aho mwifuza n'icya
icizere gikomeye nuko ngira ngo ingorane zitandukanye ziri mu gihugu zigwa n'abantu hanyuma kandi zigatorerwa inyishu ku barundi bose harimo umumenyeshamakuru w'umukenyezi cyangwa umumenyeshamakuru w'umukenyezi uwo ari we wese no mu buzi butandukanye akora icyo gishobotse nibaza ko n'ibindi bishya bikabandanya agenda guhakarorero n'ibyo turi ko turavuga mu bikorwa turasaba ababishigikira ego twoshigikirwa n'abategetsi abajejwe intwaro mu mpande zose ariko turakenera ni gushigikirwa n'abandi inshuti bagenzi b'u Burundi uno munsi rero ngira ngo niho umuntu yofatira icyizero ko mu gihe ingorane zose ziri mu bihugu zotorerwa umuti biciye muri bijya biganiro mumaze kumva bimaze gutangura biboneka kugira ngo u Burundi busubire bushire hamwe n'abafasha n'abagenzi b'u Burundi bakorana na leta bakongera bagakorana n'amashyirahamwe nk'iyi nagenywe kurongora nagenywe mu gihe kitoroshe murumva ingorane sizike mugabe icyizere fite nuko abo twatowe hamwe abo tuzokorana ibikorwa mu kiringo baduhaye cy'imyaka ibiri tuzoheza tukagerageza tukicara tukiyumvira tukongera tukaraba ingene turombera abashigikira ibyo dushaka gushikako kandi aho novuga yuko sinoreka kwizera kuko sindabashikira n'ibikorwa bikomeye byo gutegura ntibiraba kugira tubone ko turonse ababishigikira cyangwa turonse ababishigikira
abakenyezi muri ko murakorera mu basabiki
abakenyezi turi ko turakorera
yego
mushatse kuvuga abamenyeshamakuru cyangwa abakenyezi b'abarundi kazi
abakenyezi muri rusangi
abakenyezi muri rusangi naguhaye akarorero hari abakenyezi bagize amahirwe bateye imbere biciye ku mashuri bize biciye no mu migambwe barimwo uno munsi bakaba bicaye mu bibanza bashobora gufasha gusahiriza agateka k'umukenyezi natanga akarorero k'abashingamateka nk'umushingamateka hageze gutora amategeko atunganiriza abamenyeshamakuru mu burenganzira bwabo mu kuborohereza akazi icyo kintu akagishimangira ko agatahura ko gikenewe kwagisahiriza ubundi umukenyezi iyo bari nko mu rwego rujejwe gukurikirana byo kumenyesha amakuru akavuga ati turatashizeho amategeko cyangwa ubundi buryo butuma ibimenyesha amakuru na ntaryo yitwararika guhereza ijambo umukenyezi kugira ngo abashikirize ibyiyumviro ziwe ibyo ndabivuze nk'iyo batumiye mu kiganiro bagatumira abagabo gusa nk'uko biri ku biragenda muri iki kiringo ibyiyumviro by'umukenyezi nk'iyo yabishikirijwe ngo twumve ko ashobora guterera inyishu zoza zituma ingorane kanaka cyangwa iyindi kanaka ishikira umukenyezi itoregwa umuti urumva nk'icyo ni ikintu cyo guhagarara ko hari abandi bakenyezi batari bake bari mu bindi bintu bakitwararika abakenyezi bakiri inyuma kugira ngo babishoboye gushika imbere bagende barafasha kugira ngo rero dushike kuri cya kiringo cy'uko umukenyezi aronka ikibanza abereye mu Burundi haba mu rugo kuko hari ingorane nyinshi abakenyezi bafite mu ngo
yego
hariho ingorane abakenyezi bafite kubyerekeye umutekano wabo
urakoze
ndashima cyane ndashima cyane itegeko riherutse kuba gukusahiriza ku gateka k'umukenyezi cyane cyane mu ngo amabi akoregwa ntabandanye ayakoregwa
ati
kuvuga ko hari biri kubiraba
urakoze
ishima birinda kubandanya murakoze namwe
urakoze madame Agnes Nindorera arongoye ishiramwe AFJ ry'abakenyezi babamenyesha makuru ku kigoro nakanya mwaduhaye kiganiro ku ijwi rya Amerika muri sanga kirangiriye ngaha ariko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya nkari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro